Et les Mesures d'Amérique. Ijwi ry'Amerika ribashikiza ibiganiro bya Gimisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu tariki 20 bitanguye gutera impari mu migambwe yari yishyize hamwe. Ejo ku munsi wa kane umugambwe CDP wafashe ingingo yo kuva mu runani rw'imigambwe ine ruzwi ku izina rya Kiraburundi wari rumaze indwi imwe rushinzwe.
Kirangira cyaserukira CDP n'ibisanzwe ibyo birasanzwe ariko twebwe nawe gushika ubu turatora kuko tutacyafite umwanya gushika itariki z'itanu z'ukwezi kwa gatatu.
Uyu ni Aloys Barichako umukuru w'umugambwe RANAC umwe mu migambwe yashinze urunani Kiraburundi. Mbere yuko dushika kuri iyi nkuru hamwe n'izindi nkuru zo mu karere k'ibiyaga binini tubafitiye, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze. Igihugu cya Nigeria kuri uyu munsi wa gatanu cyatangaje umuntu wa mbere yanduye umugera wa corona muri icyo gihugu cyo mu karere ka Afurika yo munsi ya Sahara. Umushikiranganji w'amagara y'abantu w'ico gihugu Osagie Ehanire yatangaje ko umuntu ari umutaliyani akorera mu gihugu cya Nigeria yari aje Iraq. Igihugu cya Afurika yepfo kigiye gutahukana abanyagihugu bacu barenga ijana bugaraniwe muri mu gisagara cya Wuhan mu Bushinwa, ahatanguriye kuboneka abanduye umugera wa corona. Perezida Cyril Ramaphosa yategetse ejo ku munsi wa kane kwa abanyagihugu biwe batahukanywa inyuma yaho iyo miryango ibasabiye leta akatari gake. Leta ya Afurika y'Epfo igereranya ko abanyagihugu bayo bashika 199 aribo boba bari mu gisagara cya Wuhan, ariko 132 nibo bamaze gusaba ko bakeneye gutahukanywa. Nta n'umwe muri bo aragaragaza ko yanduye canke afise ibimenyetso by'uwo mugera. Naho umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS aragabisha ko icyo kiza cy'umugera wa corona cyangwa COVID-19 cyashitse ku rugero kuko isi ifata ingingo zikomeye. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayoboye OMS avuga ko ibihugu byose bikwiye kwitegura ko uwo mugera ushobora kurigita amasinzi y'abantu ku isi. OMS ishikiriza ko ibitigiri by'abandura mu Bushinwa bisa n'ibigabanuka mu gihe uwo mugera uriko urakwiragira ariko mu murindi munini mu bindi bice by'isi, ariko yavuze ko uwo mugera ushobora kurwanywa igihe ibihugu byose byofata ingingo zibereye. Ikigega mpuzamakungu FMI ejo ku munsi wa kane cyarasubiye kunagura imigenderanire na Somalia inyuma y'imyaka 30 yari iheze iyo migenderanire yarahagaze. Icegera cy'umukuru wa FMI mu karere ka Afurika Hafeze Ganeme yashikirije ko Somalia yateye intambwe zihambaye mu guhindura ibitari bike mu gihugu kandi yerekanye ko bizobandanya. Somalia igiye gusubira guhabwa imfashanyo zo kwiteza imbere ku nyungu nkeyi. Imigenderanire yahagaze mu mwaka w'1991 igihe icyo gihugu cyinjira mu ntambara, ariko giherutse kugira utwigoro two kwisuganya naho kigihanzwe n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta z'ubumwe za Amerika ziragabisha ko hari umugwi w'abihevyi uriko urategura kugaba igitero kuri imwe mu mahoteli akomeye ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi. Ambasade ya Amerika muri Kenya yasabye abagendera amahoteli kuraba cyane cyane bakibaguzwa ibibakikije no kumviriza amakuru mu binyamakuru mu bijyanye n'umutekano. Amerika yasabye abanyagihugu bayo bari Nairobi kumera amagabo kandi ariko ntiyavuze abagamije kugaba ibyo bitero n'izina ry'iyo hoteli abihevyi bariko bategura gutera. Abo bihevyi ntibavuzwe abari bo, ariko umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab umaze kugaba ibitero bitari bike mu gihugu cya Kenya. Abanyisiraheli bimirije kujya mu matora ku nshuro ya gatatu mu mwaka mu kwezi kuza. Abakurikiranira politike muri Israeli hafi babona ko ayo matora azoba nka referendum kuri Benjamin Netanyahu, umushikiranganji wa mbere wa Israeli atwaye igihe kirekire. Mu matora abiri ahitiye yabaye muri uyu mwaka yaba Netanyahu canke n'umugambwe we Likud canke batavuga rumwe Benny Gantz nta numwe yabashije gushinga urunani rukwije intebe 120 zisabwa mu nama nshinga mateka kugira wemererwe gutsinda amatora.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abasirikare 29 ba Turukiya barishwe mu gitero cy'indege cagirizwa Siria mu buraruko bushira uburengero bw'intara ya Idlib muri ico gihugu ca Siria nyene. Umutegetsi arongo intara ya Hatay muri Turukiya ihanura bibe na Siria avuga ko abasirikare bakomerekejwe n'ico gitero cy'indege batwawe kuvurirwa mu gihugu ca Turukiya ariko nta gitigiri cyabo yashikije. Kurundi ruhande ibinyamakuru muri Turukiya bitangaza ko ico gihugu casambuye ibiduga hamwe n'ibikoresho by'igisirikare cya Siria na za kajugujugu. Turukiya isanga ifite ibirindiro 12 muri Idlib akarere kagisigaye mu minwe y'abarwanya leta ya Siria. Naye umushikiranganji w'amazi muri Ethiopia avuga ko igihugu ciwe kitazitabira inama igamije gusuzuma ivyerekeye ikoreshwa ry'amazi y'uruzi rwa Nile. Iyo nama leta z'ubumwe za Amerika yategekanya guhurizamo Ethiopia, Sudani hamwe na Misiri.
Turagushimiye Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini, umunyarwanda Ben Rutabana ntiyashikanywe imbere ya sentare ejo ku munsi wa kane nk'uko vyari vyasabwe n'umucamanza Esther Nambayo. Abitavyo sentare bagaragaje ko batamufise, ariko umucamanza mukuru yabasavye kuba bamugaragaje mu gihe c'indwi imwe. Maitre David Mushabe yunganira Ben Rutabana mu mategeko yavuganye na Venuste Nshimiyimana amusobanurira uko byagenze.
Twagiye mu rukiko ariko umucamanza mukuru atubwira ko yabonye indiko ebyiri, imwe yaturutse mu biro by'ushinzwe amategeko mu ngabo za Uganda UPDF bavuga ko batazi Ben Rutabana kandi ko batamufite. Yatweretse kandi imbaruwa yaturutse muri SIB Special Investigation Bureau, ibiro bishinzwe amaperereza adasanzwe nabyo bifite ahafungirwa abantu. Iyo barwa nayo yavugaga ko batamuzi, ko batamufite, bavuga ko nta kintu bashobora gukora.
However, the legal officer for the military,
ariko rero ushinzwe amategeko mu ngabo za Uganda yatanze ibaruwa imwe avuga ko ibiyikubimo bireba urwego rw'ubutasi rwa gisirikare CMI n'ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa polisi kimwe n'ibiro bikuru by'umugenzacyaha. Ibyo rero nabyanze, nasabye rero umucamanza mukuru kubategeka kwandika buri wese ibaruwa ye kubera ko ari inzego zitandukanye niko bari babisabwe kubikora. Buri wese ku giti cye nasabye ko basubiza ikibazo babajijwe cyo kugaragaza Ben Rutabana umucamanza yemeye ibyo nasabye, asohora urundi rupapuro rusaba buri rwego gusubiza ibyo rwasabye. Nguko uko byagenze, tukaba tuzasubirayo mu kwezi gutaha kuwa kane tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu. Nibaramuka rero bavuze ko batamufite, ubwo nyine tuzaba tugeza aho inzira irangirira, ariko nibamuzana bizaba ari ikintu cyiza.
Ariko se wowe?
Yego, niko ntekereza. Kandi gutekereza gutyo bishingira ku bimenyetso nabonye bivuye ku bantu bo mu muryango we n'imiryango itegamiye kuri leta yampaye amabwiriza y'inkiko. Impapuro kandi z'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka zerekana ko yinjiye muri Uganda, ariko ntazerekana ko ze impapuro zerekana igihe yinjiriye, ariko igihe yagombaga gusohokera ntiyabikoze. Rero nta bimenyetso by'uko yasohotse.
that he was arrested here in Kampala.
Ariko yafatiwe hano Kampala n'abantu bambaye imyenda ya gisivile bamubwiye ko bakorera inzego z'umutekano rero nizeye ko ari muri Uganda ariko ntituzi neza aho aherereye muri Uganda
uwo muntu ushinzwe iby'amategeko wavugaga uwo mwari kumwe mu rukiko kuri wa gatatu mu gitondo hari urwandiko yazanye rwihariye rwaturutse mu rwego rw'ubutasi rwa gisirikare cyangwa se rwaturutse mu rwego rushinzwe umutekano w'igihugu
no he did not he told us that the officials of the
international
security organization
yatubwiye ko abayobozi ari inzego z'umutekano w'imbere mu gihugu bagerageza gukora abakoze bafasha kumenya niba hari ahantu yabafungiye nyuma bemeye ko bazatanga urwandiko rusobanura ibyo babonye nta rwandiko rwavuye ku ushinzwe amaperereza ya gisirikare nta rwandiko rwavuye ku muyobozi wa polisi nta rwandiko rwavuye ibyo ni byo dushaka ariko bagomba no kwandikira urukiko
bakabisobanura
urukiko dutegereje kubona igisubizo cyanditse ku wa kane itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu nibwo tuzasubirayo azaba ari saa yine n'igice za mu gitondo
Mu Burundi umugambwe CDP wafashe ingingo yo kuva mu runani rw'imigambwe ine ruzwi ku izina rya Kira Burundi rwari rumazindwi imwe rushinzwe intandaro yo kwifashishije abanywanyi bayo mu Burundi mushikirizwa na Desire Hatungimana ari mu Rwanda
Mu kiganiro kwa menyeshamakuru kuri wa kane umunyamabanga mukuru umugambwe CDP yabwiye abamenyeshamakuru ibyari byarumvikanywe ko hagati y'imigambwe ine igishinga ugo runani ku igenekezo rya 19 kuno kwezi kwa kabiri Sebastien Ntawongendera avuga ko abanywanyi ba CDP barindiye ko amatora aba bakabura
urunani rurashingwa hari kigenekezo rya 19 ruhuma cabiraza biraca biraza hanyuma reka ndabibutse kugira ngo nibwirize ukuntu ngo urunani rwabandanije yuko mu ikoranabuhanga ry'umugambo w'iseruka rukambye CDP bari twemeje yuko uzoje imbere aserukira urwo runani mu matora y'umukuru w'igihugu azova mu matora hanyuma gushika kuri uno munsi niko ndabayagira ibyugo runani si nuwo azoruserukira imbere y'amatora si nuwo wundi nayo matora yoba azoba canke atazoba kugeza ubu ntavyo tuzi vyadushize rero mu kwiyumvira ico twobandanya tugira kuko umwanya usa n'uriko urasahagurika
wari mu ndongozi z'umugambwe CDP avuga ko abanywanyi b'uwo mugambwe bamaze kumva ko amatora y'umukandida atakibaye kandi ko hari uwundi mukandida bagiye kumenyeshwa bafashe ingingo yo kuva muri ugo runani
umugambwe w'iseruka rukambye CDP urakinjuye mu runani Kira Burundi ubwa kabiri nkuko nyene byari byavuye mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe umugambwe w'iseruka rukambye CDP uramenyesheje abarundi n'amakungu yuko ushize imbere umushinga nka Anicete niyo nkuru kugira ngo awuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu azoba ku igenekezo rya 2022
umukuru w'umugambwe Hanake umwe mu migambwe yashinze urunani Kira Burundi ntiyatevye kugira icyo ashikirije kuri iyo ngingo y'umugambwe CDP Aloyse Baricako akavuga ko kubona indongozi z'uwo mugambwe zafashe ingingo yo kwidohora ari uburenganzira bwabo
iyo nama yo kuvukisha urunani twagiriye mu biro nyene by'umugambwe CDP ni nawe yatwakiriye atanga ijambo hanyuma arampa ijambo je nk'umukuru w'urunani wumva ibyo byose twabyiyumvire ryari ariko rero ibyo byose uko yoba bivuga sinzi ko yoba bivuga ntawe turumvikana ko kuko yaba tumaze kumwumvikana tuba tumumaze kumushikiriza ubundi n'amakungu abantu bakamumenya turacyari muri ibyo ngira yasanze amahirwe atewe umugwa ko aricyo gituma ashobora kuba yasukwaye kuko nawe yoba yashaka umukandida yoserukira ngira caserukira CDP n'ibisanzwe ibyo birasanzwe ariko twebwe nawe gushika ubu turatora kuko tutacyafise umwanya gushika itariki z'itanu z'ukwezi kwa gatatu
amakuru ava mu runani Kira Burundi avuga ko umukandida yariko arategurwa ari Domitien Ndayizeye yigeze kurongora igihugu umukuru w'umugambwe Hanake akavuga ko tacobuza ko uwo yita umuhumure yabaserukira amatora y'umukuru w'igihugu Aloyse Bayichako akavuga ko iyo ngingo atakiza yonona.
Mbe murazi ko hari abantu bashaka nk'ubu kuja mu matora mugaba adafise imigambwe abigenga baronye ko hari intonde nyinshi z'abigenga n'ubu hari abigenga bamaze kuza kudusaba ko boza kwinjira mu runani. Urumva twakira nk'abanwanyi baguma baza n'ibintu bisanzwe kandi urunani rwabandanya kuko amateka aratomora ko umuntu ashobora kuvamwo za kwasera nake za zatanguze nk'abantu benshi ariko abasikanye mu matora ni bakeya. Hariho rero abantu benshi rugendo rero ruvuna bikabagora iyo hageze ko babona ko ikibanza biyumvira cambere batakironse bica bibagora.
Umukuru umugambwe kanake Aloyse Bayichako akavuga ko naho hari umugambwe wavuye mu runani kiri Burundi ugo runani rubandanya kandi gugururiwe umugambwe ari wose wifuza impinduka mu Burundi. Gushika ubu nta uramenya aho imigambwe Pajide na Fedes ihagaze kuri iyo ngingo y'umugambwe CDP urongowe n'umunyapolitika Anicete Niyonkuru yaheruka gutahuka mu gihugu avuye mu runani Senared yitavye akamo ka leta ko kuza kwifatikanya n'abandi Barundi gutegura amatora y'imirije.
Inyuma yo kumva izo mpari zose ziri mu runani kiri Burundi, Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana n'umuyobozi wa CDP Anicete Niyonkuru n'uwahoze ari President Domitien Ndayizeye, bombi ntibitaba telefone zabo zigendanwa. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi kandi umukuru w'umuhari Morena uri hanze y'igihugu Mouvement pour la Renaissance de la Nation yandikiye icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ajejwe kugwanya ibyaha by'ihonyabwoko ko mu Burundi hashobora kuba ihonyabwoko. Ariko amashyirahamwe akorera mu gihugu hagati amenyesha ko nta muntu n'umwe yavuga ko ihonyabwoko rishoboka mu Burundi. Eroje wiri kaneza raduha ibindi kuri iyi nkuru.
Mukete yarungikiye Adama Dieng icegera c'umunyamabanga mukuru wa ONU kijejwe kugwanya ivyaha vya genocide hagahabwa kopi umunyamabanga mukuru wa muryango umukuru w'igihugu c'u Burundi abakuru b'imiryango ya Afrika n'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Umukuru w'umuhari Morena uharanira ihabuzwa ry'u Burundi yemeza ko hari irinde ririndiriye ubwoko bw'abatutsi avamwo. Isidore Rusikiri abivuga afatiye ku butumwa bw'abantu bamwe bamwe biyitirira ubwoko bw'abahutu bamaze iminsi bakwiragiza mu majwi n'inyandiko ko abatutsi batigeze bicwa mu Burundi kandi ari kubarabira hagufi uramutsavye uyu mutwe bakawumena. Iruhande y'ibi hari n'ikindi kimenyetso rufikira abona nk'ikitabesha.
Mbere ubuho umugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi uri gukoresha imigwi washizeho nka za Severe na za CNTB n'abandi kugira wikundwe akaze kuri zina munyagihugu w'umuhutu wese harageze ko tuguruka amaso n'ubwenge. Benyuje mu kwemeza ko bariko barazura imibiri y'abahutu bishwe 72. Mbega yemwe abantu ntibakigira isoni ubwenge. Mbega ko tuzi kwabo babazura atari bo babishe kandi atari bo babahambye. Bamenya gute ko izo biziga ari iz'abahutu gusa? Bamenya gute ko izo biziga ari izo 72 gusa? Ko hatoba harimwo n'abahambwe imbere canke inyuma ya 72?
Mugabo Jean Hakizimana arongoye ishyirahamwe Foricone ya Frigwa nyikimenyane na kamwana wa mama asanga uvuga icyago cy'ihonyabwoko mu Burundi muri kino kiringo asa n'uhuguza.
Tubona ko mu Burundi atahonyabwoko gishoboka abantu babanye neza hari ukwishyira no kwizana kw'abana bariye. Ahubwo tugahanura ko ata muntu yohendwa n'umunyepolitiki ngo aje mu bintazi avuga ko mu 2002 yabishoboka. Bona ko twe twitegurira amatora cyabona n'abatutsi bose bari hamwe mu migambo itandukanye iyo bavuze ngo abajya n'amadosiye hariya haba muri CNDD-FDD haba muri IPONA nuko seni hari ibyo isaba by'ubwoko n'ibitsina ko byubahirizwa. Ibi nabyo bikaba byubahirizwa.
Hakizimana ashimye ibikorwa by'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi Sever anafise icyanura Abarundi muri rusangi.
Kandi turashima ko no mu Sever uri kurakora kukahise gutyo bifashe ariko baratwara hazotwara kubandanya simbataza amahoro urukundo ubumwe na demokarasi n'agatya kazi na muntu. Ashito dutera kamo ko Abarundi bose botaha tugatera kamo ko andaye bakigwa neze batahutse tugatera kamo n'uwogira icyo akora kibi ahungabanije mugenzi we cyangwa uwundi ko yohanwa gutyo ntihagire uhungabanya ubundi yitwajije iki cyanke kiriya. Duterwa mu rwaruka na cyane cyane kubandanya rubana mu mahoro mu mpande zose.
Ibyo basangiye na Rusikira yabyemera agasaba ko bamatohoza y'abahinga bigenga kugira ngo Abarundi bareke kwama mu njyane z'amoko.
Ni iki gushika ubu kibabuza guhamagara abahinga baboni karuhariwe mu matohoza y'amahonyabwoko ngo berekane ku mugaragaro neza abakoze honyabwoko n'abarikorewe ubwo bwo babafise ko guhamagara abo bahinga ngo bemeze ingene abatutsi aribo baba barakoze ihonyabwoko rya 72 buva guki nibahamagare incabwenge impuguke zavyigiye zibizi kandi atawuzegamiye nitwereka abarundi twese ukuraho kuri tureguma twirirwa turatana ko inyikomo
mu Burundi abahutu n'abatutsi bamwe batana ko mwikomo kubijanye no kwita genocide ubwicanyi bwabaye muri kahise ubwo mu 1972 bwahitanye abahutu benshi abasigwa n'abiciwe bashaka ko bwitwa ihonyabwoko mbere bakaba baherutse no kubisaba mu Gwisever mu gihe abatutsi biciwe mu 1993 n'amashyirahamwe ahagarariye imiryango yagandaguriwe ababo bashaka ko ubwo bwicanyi bwofatwa nka genocide intwaro zose zakurikiranye mu Burundi uretse ya Sylvestre Ntibantunganya yatwaye hagati y'ukwezi kwa kane 1994 n'ukwindwi 1996 nta nimwe yigeze itakaboni kugira ngo irongo ikabahinga bigenga bokwerekana bishe n'ibihano bibakwiriye hamwe n'abishwe n'inshumbusho abasigwa boronswa co kimwe n'ingene amahano yashikiye u Burundi mu biringo bitandukanye yo kuyitwa mu kwezi kw'icyenda 2016 hari umugwi w'abahinga ba ONU watanze cegeranyo ko hari inde rya genocide rishobora kubyara karambaraye mu Burundi icyo gihe imigambwe iri mu gihugu hagati n'amashyirahamwe yahurikiyemo ubwoko bwose bahamagariye abanyagihugu kubyiyamiriza biheza amabarabara na cyane cyane ku mirwa mikuru y'intara n'umurwa mukuru w'igihugu wari Bujumbura abagize raporo nabo bagirwa ibicibwa ku butaka bw'u Burundi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Ingabo z'u Rwanda zoba arizo zagiye guhasha imigwi y'abagwanya leta y'u Rwanda bafise ibirindiro muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Ivyo vyumvikanye mu kiganiro umuyobozi w'ingabo mu gisagara cya Kigali no mu ntara yo mu Buseruko General Major Mubaraka Muganga yagiranye n'abatwara abantu ku mapikipiki mu gisagara cya Kigali ku munsi wa gatatu. Eric bagire ubusa dufite ibindi kuri inkuru.
Kunyingo y'umutekano umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa Kigali n'intara y'Uburasirazuba General Major Mubaraka Muganga ubwo yari n'abatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa gatatu yagarutse ku mfuza bamwe mu bari abasirikare bakuru mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda nka Lieutenant General Sylvestre Mudacumura muri FDLR wapfuye mu mwaka ushize wa 2019
abitwa ba Mudacumura abitwa bande bose bariyo ngiyo barafumbira amashyamba ya Kongo nta kundi twabigenza ariko nabo bandi bose bari bagifite ibyo bitekerezo bibi ubu hari ahitwa ku Mukamira hari abagera kuri 350 n'abandi bifuzaga kuba baduteza umutekano muke nicyo ngo bifuze kandi ubundi ntambara zose zigira impamvu ariko abo bavandimwe bandi nta mpamvu babona
General Mubaraka Muganga kandi mu kiganiro yagiranye n'abamotari bo mu mujyi wa Kigali abibutsa ko bagomba kugira imyitwarire myiza ibaranga yanizeje ko leta ifitiye abanyarwanda gahunda nziza ziterambere mu myaka izaza
izo ntambara rero abo bifuzaga iyo ngiyo ngira ngo zarangira iyo ngiyo ariko ntabwo birangira bityo kubera yuko twe turateganya ibintu biremereye ikibuga cy'indege cya Bugesera imihanda baragenda bayongera umuturage wese akirembe iyi myaka 2030
kwezi kwa gatandatu ibihugu bisaga 50 byo mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa Kigali no mu ntara y'Iburasirazuba yasabye abatwara abagenzi kuri moto ko buri wese yaba ijisho rya mugenzi we mu kwicungira umutekano kugira ngo iyo nama ya Commonwealth itazazamo kidobya
duhereye ku nama yo mu kwa gatandatu ejo bundi izadusigira amafaranga nawe yababwiye nakangari ni menshi kubi kandi buri muntu azabona abaturanyi rero inkuru nk'iyo njye ntabwo baba yifuza bagira imana ariko ntabwo ari imana ni ibyago ntabwo iyo nama yaba kuri bo kandi twe tugomba iyo nama igomba kuba ahangaha kuko nyuma iyo nama perezida wacu azaba ayobora imyaka yindi ibiri abandi bose bari aho ntawemerewe kuvuga imyaka ibiri murumva rero ko tuyikeneye kurusha abandi bose niba tuyikeneye kurusha abandi bose duhera kubungabunga umutekano duhereye ku mupaka niyo mpamvu buri mumotari iyo ugenda iyo wumva ibikorwa yari navuze dukumira icyaha kitaraba buri wese ari ijisho rya mugenzi we dutangira amakuru ku gihe kandi vuba kuko hari ikintu gihagarikiye gahunda gitoya mwese ibihombo byabageraho
mu mwaka ushize wa 2019 nibwo hakunze kumvikana impfu za hato na hato za bamwe mu basirikare barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda abandi bagafatwa bakohererezwa ubutegetsi bw'u Rwanda ubu bari mu nkiko General Mubaraka Muganga yavuze ku bandi bari abayobozi muri iyo mitwe basaga 300 baherutse kugezwa mu Rwanda bakuwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
baba ni 350 n'abayobozi abita abayobozi harimo n'uwitwa Herimana umwe wari warasimbuye Sankara ari we muvugizi wa CNLD na wari hari baravugira mu kamira ngira none hatangira amakuru uko ni aba kwazatumara rwose ibiki ariko ni rwa Rwanda bagakora nabi tukabakorera neza bagakora nabi tukabakorera neza ariko ntabwo twaguma muri ibi
mu bihe bitandukanye makuru ataremezwe n'urwego runaka yavugaga ko ingabo z'u Rwanda arizo zambukaga Kongo kurwanya no gucyura bamwe mu bari mu mitwe urwanya na makuru yakunze kwamaganirwa kure n'ubutegetsi bw'u Rwanda bakavuga ko ibyo byakorwaga n'ingabo za Kongo FARDC hari kunshuro ya mbere mu ruhame humvikana umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda mu mvugo iziguye yumvikanisha ku Rwanda rushobora kuba rwa rufitemo akaboko
uko jawe ntambara ndazikene ariko iryo ngiye none se mudashumira imyaka 70 aracyarwana gye wa 55 oya nkeneye ko duhurira iyo ngiye ibibazo byacu tutabirangiza iyo ngiye ariko atari hano hafi kandi kujyayo biroroshye dufite Rwanda eya ntarwo tukigenda n'amaguru ubundi twaruhaga tugenza amaguru cyagiye gukiturutse ubundi n'inshuro 89 tukakigenda amezi 9 twaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9 ariko ubu Rwanda eya hakamanuka tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira insinzi
igihe twateguraga iyi nkuru twahamagariye to na Colonel Nosa Munyengango tugira ngo agire icyo avuga kuri aya makuru General Mubaraka Muganga avuga yo kuba ingabo z'u Rwanda arizo zambukaga ikongo zikoresheje societe y'indege Rwandeya mu kurwanya no gucyura batavuga rumwe n'ubutegetsi umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yabwiye ijwi rya Amerika ku cyo kiganiro cya General Mubaraka Muganga n'abamotari atacyumvise yavuze ko yarimo ajya mu nama ariko ko aza gufata umwanya uhagije akacyumva akanabaza General Mubaraka muganga icyo washakaga kuganishaho ubwo yavugaga ibyo imakaza kutuvugisha ku butegetsi bwa bwana Antoine Tshisekedi Tshilombo utegeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biboneka ko imibano y'igihugu cye n'u Rwanda yarushijeho kuba myiza bwana Tshisekedi yigeze no gutangaza ko nibiba ngombwa azitabaza ibihugu by'amahanga mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro yakunze kuyogoza Kongo kandi perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe yavuze ko igihe u Rwanda rwasabwa umusanzu rwa utanga
So we have been waiting and I am glad that
tuzabafasha twari twabitegereje kandi ndishimye cyane kuba dufite umuntu hariya uvuga ko ashaka gukorana n'abaturanyi mu gukemura kiriya kibazo kuko kimaze igihe kandi kigira ingaruka kuri Kongo kigira ingaruka ku baturanyi natwe twese rero nta mpamvu yo gukomeza kurebera icyo kibazo tukemera ko gikomeza ku rwego kiriho ntekereza ko mu by'ukuri nishimye kuko uburyo perezida wa Kongo agiye kubikora niko twabitekereza ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane 2019 nibwo sosiyete y'u Rwanda Rwandeya itwara abagenzi yatangiye gukorera ingendo zayo Kinshasa mu gihugu cya Congo bagira ubusanzwe ibya Amerika I Kigali
njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya haniyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika
You are my 10 number 10 girl My number one You are my 10 number 10 girl My number one You are my 10 number 10 All my 10 My number one You are my 10 number 10 All my 10 My number one Hey, you are cooler than them My girl, you are better than them Hakuna mwingine kama we Sifa zote mina mpaya You are cooler than them My guy you are better than them Hakuna mwingine kama we Sifa zote mina mpaya Thank you Uyu ndo babu yangu Siwa Thank you Saidi ni wangu Roho yangu Umbula wa mateno batanga Jangan